yentere irano y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafise ijambo.
Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Kaze mwese mu kiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu. Uno munsi ducijya nino amajambo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse gushikiriza aho yagirije amasendika y'abigisha bo mu mashuri mato mato nayisumbuye ko ashigikira iterabwoba.
Ndafise ijambo.
Evariste Ndayishimiye yarerekanye amakenga afise ku ikoreshwa ry'amafaranga abigisha batanga mu masendika yabo. Hari ku munsi wa gatandatu uheze, mu nyigisho zo gukundisha igihugu ugwaruka zariko zibera muri zone Kamenge iri mu gisagara ca Bujumbura. Evariste Ndayishimiye yavuze ko ayo mafaranga ashigikira ibikorwa by'iterabwoba. Ivyo Evariste Ndayishimiye yabivuze mu gihe amasendika y'abigisha n'ubushikiranganji bw'indero bwemeye guhagarika ivyo batari bumvikana ko kugira babiganire ko bibone gutora inyishu yumvikanywe ko nizo mpande zibiri babifashijwemo n'umugwi w'igihugu ujejwe kumvikanisha abakozi n'abakoresha CNDS.
Abakuru bage amasendika amahera yose abarimu bakotije ngandara yarondere ndabyo bayashize bishi murafite ndamahera y'abarimu birirwa bararya bagacara gumura kandi murabari ningene bangana mu Burundi bakotiza ngahe mu kwezi kujya harimo munsi y'imiliyoni 500 bagacagira amanya bakora igihuma giturire nanje rero ngira ndayakontrola nayazane tuyubakisha none jahe niyo bakira ubwishimi tuzoyahiga bazoyatwereka. Yashireho komisiyo ikontorora amahera abarimu bakotiza amasendika yabo tubona icyakora. Kuko niyakamena amahera yitwa niyaja muri terorisme. Amahera akontororwa atamenye yaje, niyaja mu bwicanyi.
Ugwaruka, ibyo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu mu bivuga ku iki? Inyuma y'aka karirimbo, ikiganiro kirabandanya.
Abatware mu bitwarira amanyanga, tekana mutukuka. Miraba igihe kiri hafi, oh kiri hafi. Escute, pero si te escute. Escute, la aurora que nos toma. Escute, pero si te escute.
Olivia ari mu Rwanda ati, aho kuremeka bigisha inkoni shushe yongera batera ubwoba, umukuru w'igihugu yarakwiye kureka ababijejwe bagatorera umuti ingorane ziri muri ico gisata c'indero.
Birababaje kumva umukuru w'igihugu yumva ko yoshiraho umugwi usuzuma ico amafaranga abantu batanga mu mashirahamwe mu masendika ico amafaranga akora. Ha gusuzuma amafaranga yaja vya bindi vya baraje bari bagomba gukora. Ntiyabusubiye kuvuga yarirukanye ariko arayitegura ariko arayikora iyo proje baramwirukana amafaranga yibwe ko atigeze avuga aho yagiye ko batigeze babironde. Ibikenewe ibyo ariko ararondera aja kwibaza ico abantu baterera muri association ico bariko barayakuza amafaranga. Ivyo ntibiba, ni ibintu bitumvikana namba. Barimu baravuze ikibazo afise kandi kumvikana izo dialogue zariko ziraba hagati y'urya mugwi nyene ujejwe gutatura amatati nyene wari wabiteguye bari bashoboye kumvikana hari ico bashitse ko yegereyegere bareba kwigira. Ariko umugore w'igihugu aza gusubiza inyuma ibyo bantu bamaze gushikako. Aje kuvuga ibyo bashobora no kugumuka byo kurabigisha bakabivamo bakavuga bati eh ibibazo dufise ntacu bimaze donc uwo tuvugira ahubwo akadushikira imbere uwo tuma n'ibintu byihuta si wari karadufasha ariko aradutera ubwoba. Niterabwoba ibyo ariko arakora bya niterabwoba cyane niterabwoba ahubwo byakora yarakwiye kutuma habaho umwumvikano mu bisata byose. Indero igisata cy'indero ni ikintu gikomeye cyane kugira igihugu gitera imbere. Rero hagushigikira abo bigisha hakuja hamwe nabo bakagira inama wewe yumva yo batera ubwo bati ahubwo mushaka ngo muje korora ingurube cyangwa inkoko cyo bintu biteye isoni.
Yesi nari mu Burundi aribaza igituma umukuru w'igihugu arajwe ishinga n'ica amafaranga abigisha batanga mu masendika akora mu gihe atari amasendika y'abigisha gusa yakira intererano z'abanywanyi.
Ayo mapasiteri yigeze kwirukana ibisigo abishike byose avuga ngo ni mu byo bica byigira mu mazi mwenye mayo wa gara bisa angayo shambuka na wengine ngoni vizo wesho wabuka watakubwa nafe tuliakushe tukujamu mwumba vichagira mufata iti alku aguhungi eno nwone habigisha haje ingene ubumiki gire kuye nwara uyiwe yagi ya kabasuzuguru kabafatana avi kugeza ya hachabahana ni imba kabuga yuko atachoba mazi wajira wabugi itijanya na wafaranga wone wengine ngoni wawandu wabwezu mimbo kaya manu wasige ya bugunenga hano geni wanafisi kuburi nwara uyiwe yabu ya suzuguru abandu lava nungu faranga bravo wakotiza kugira ngo bafashanye ndabifashe kumwe nk'igihe muri kaminuza y'Uburundi igihe bafite asere ndibuka ko bashe bagenda bakadusinyisha icyo bita acte d'engagement hanyuma mu nyuma bashe bafata amafaranga ya asere yari kuri konti ndibuka ko umukobwa twagomba twasinyisha yakomaze kwivuza hanze uri giteri w'icyo gashakwe ngo agerageze kuyakura kuri konti ndazi yuko byose byashe bimuyangarana nange ndabasumburutsa zoba mbona ndabigisha inyenyeri yabona yuko yo za gusenyo ni yarungitse komisiyo atazaba kuza kuvuga nagira yarungitse komisiyo de tekinisiye bamushikiza raporo hanyuma akatayikore yako novuga yuko mu Burundi bibagirwa n'ingoga kuko turaje niyo bavuye jeno shira bagiranye n'abantu bashitse kuri ibintu batarondeye kuko umuntu wewe yo bazicyo yagwaniye amara imyaka 12 ari mu Buroko uno musa hashitse yovuga ati attention jewe umuntu yo numvise afite devant de cage ikanda muzirize tazo habashikana kure kuko arazi yuko n'igihe baje muri Roberio hari umuntu yigeze kuvuga ati bantu b'Imana aba bantu b'ubu bwoko muri yirukana muri kaminuza uno munsi murabirukanye murabona ko bimenga biroroshe ati agiye kuforuma angro bazogaruka bafite inkoka n'izizobashobora ikiza rero reka tubafate neza hanyuma ibyo barekarama tubyumvirize kuko ejo niyo twabareka bazokwiha ibyo bari bagene bace bongera biyongere n'ibindi batari bagenewe none siko byagenye koloneli sivezi nzohirane yabivuze none rero abarimu nibatekanze be ayo mafaranga y'iterabwoba ko mu miganga bakotiza ayo mafaranga y'imigambi bayakotiza kugira bayakoreshe ko ahandi hose mu mashengi batoza amashikano bayatozereza iki ege ikintu nagomba gusaba ni ukuri abarundi batwabona ishavu babona abo birirwa barigira abasurivu ibiterera biravoma bikomeye bigakomereka nta mvura igwa idahita
Leonce ni mu Burundi ati ingene ibintu byifashe nticari igihe cyo gukoresha amajambo nk'ayo mukuru w'igihugu yavuze
nyene cyubahiro mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye araherutse gushikiriza amajambo ateye ubwoba kubarimo si kubarimo gusa ni ku banyagihugu bose uko uri kurumva ko umunyagihugu amaze kumva yuko nyene cyubahiro mukuru w'igihugu avuga yuko amafaranga amasendika toza ari yahungabanya umutekano ni ibintu biza gukivuta abarundi by'ukuri uko ibisibyo tumwitezemo uko nimba hari abagira yegeregere mu burenganzira bwabo babirekurirwa n'amategeko rero nta kuntu oshagaruka kuza amajambo nkayo yo gutera ubwoba abarundi kuko maze kumva yuko hari amahera atugurwa yo gufungabanya umutekano shatwibaza none bamwe banyuruzwa bamwe babarezwe igufa muri documentation muri ya mahera ya muri sendika batoza barimo ibyo ni ibintu rero bidatahuritse nyakubahwa umukuru w'igihugu usanga kuba karamuciyemo basanga arabishikiriza ariko sinibaza ko kuba karamuciyemo kuko yabivuze afite imvo ko yaravuze ko ashiye gushyiraho umugwi rero nkugwaruka ibyo bintu agaciro ishobora kubiha kandi kugira yegere abarimu cyangwa abakozi ba leta bafite ibyo basa barekurirwa n'amategeko barafite uburenganzira bwo kugira yegere kandi kanatsinda numvise ko bari mu biganiro rero sinumva kene nyine cyubahiro mukuru w'igihugu yoshikiriza amajambo nkayo kandi ibiganiro bigeze kure
Mohina ari mu Rwanda asaba umukuru w'igihugu gusaba ahubwe ikigongwe amasendika yabigisha kuri ayo majambo yababwiye
ko umukuru w'igihugu asuzuma icyo amahera y'umugwi runaka akora ntivyari bibi mu gihe afite intumbero nziza ariko kuvuga ko ayo mahera atangwa n'abigisha ari amahera akoreshwa mu iterabwoba birababaje kuko nta cemeza bifise uravye n'ingene yabivuze urabona ko harimo agashavu bikagaragara ko mu Burundi bigoye kugaragaza akababaro mu gihe ako kababaro gategwa na leta ikindi ni uko umukuru w'igihugu yavuze ivyo vyose kandi ubushikiranganje bujejwe abigisha bwari bwatanguye ibiganiro n'amakominike bwari bwamaze gushira habona. Biratangaje rero kubona uwitwa Karongo igihugu ashobora kuvuga amajambo nkayo ahushanye n'ibyo bushikiranganje bwavuze kandi ari warongoye ubushikiranganje bwose. Ibyo bikaboneka ko adakurikira ingene dosiye y'abigisha irikiragera. Kubwanje yarakwiye kubasaba imbabazi kuko yarabambitse ibara. Kenshi turibagira akamaro k'abigisha kandi ari bo bategura abana b'u Burundi, ari bo bazoba bategetse bejo.
Martin ari mu Rwanda abona ko icari cihutirwa muri iki gihe ku mukuru w'igihugu atari gushira ingufu ku ntererano abigisha batanga mu masendika yabo.
Eje kubwanje nibaza yuko gushira umugwi usuzuma icyo amafaranga y'igihugu icyo akora nibaza ko atari kosa. Gusa icyo nashobora gushigikira ni icyo cyumviro cyo kuvuga ko amafaranga abigisha batanga amasendika yabo ko yoba aza gukoreshwa mu gufasha ibikorwa by'iterabwoba. Je nibaza yuko atari byo na gatoya. Kuko uravye mu gihugu cyacu cy'u Burundi, uravye mu bakozi ba leta, abigisha nibo abakozi baza ku mwanya wa mbere mu guhembwa amafaranga make incanikize. Rero sinibaza yuko urya muntu ahembwa incanikize ko ari we yota ayafatamo mu guterera imigwi ibicange ibikorwa by'iterabwoba. Je nibaza ko aho hantu kuba barahibeshyeho ahubwo ikintu bari gukora vuba vuba kwiyumvira amafaranga umushikiranganje kome manira kiza amafaranga yubakije rya etage yagabiye leta, ayo mafaranga yavuye hehe? Uravye umushahara ahembwa kugira yubake rya etage, yoba yakoze imyaka ingahe kugira agere mu rwego rwo kubaka etage kandi akanayigabira leta? Leta igukoresha ukanayigabira etage? Je mbona yuko umukuru w'igihugu yari kubanza gufatira aho nyene asuzume ayo mafaranga y'umushikiranganje ko imanira kiza aho yavuye, canke ijya ngingo yafashe yo kuvuga ati bagiye kumenya neza aho amafaranga yagiye yo kubaka ijya baraje. Je mbona ivyo nivyo bintu bya bikenewe cyane byo kugaho amatohoza aho gutumwanya bakora amatohoza ku dufaranga twabigisha bitangira mu masendika yabo kugira abafashe. Ni wa mugani w'abarundi bayamaza ati abagabo barajya imbwa zikishura, abigisha nibihangane na kundi buraca bugacana yandi.
Morere cyane mwananje isinguko yarahumanye kuko abagabo barajya imbwa nazo zikishura uko abo bose bafungwa siko bose bakoze ibyaha. Iyo urirahiye ngo ufunge baca bakucira ufatira so urya abagabo barajya imbwa nazo zikishura.
Ikiganiro ndafise ijambo kirabandanya. Kazi ari mu Burundi avuga ati aho kwagiriza abigisha guterera mu bikorwa by'iterabwoba, umukuru w'igihugu yarakwiye nyabuna kwihutira guteza imbere igisata c'indero.
Wa mukuru w'igihugu yavuze ibyo nibaza yuko ari gushaka gutera ubwoba abarimu kugira ngo bave mu bijanye no kugarukira agatira kabo. Nta na hamwe ku isi nzima bibujijwe ko umwarimu agira sendika. Ni ukuvuga kandi sendika kugira ibeho bifise abayitwara bifise n'uburyo ikoresha bwo kugira ngo babandanye batunganya imigambi ya sendika. Rero tukavuga tuti umukuru w'igihugu ariko ariyo bagica icyo ategereza gukora nyamukuru, yategereza kwihutira gutunganya no kuraba yuko Burundi buri kubutera bujya imbere no kwihutira kuraba ko ubuzima bwabo bigisha bumeze neza bahembwa neza hama bakaborohereza mu kazi kabo ka minsi yose kuko bariko bakorera igihugu bariko batondera kazoza ko kugaruka ku gihugu. Rero ntibyumvikana ukuntu ashaka kumenya icyo amafaranga amasendika yabigisha arakoreshwa, ahubwo natwe turi kumubaza tuti mbega mwiho mu magambo wanyu amafaranga muronka muhabwa mwaka abanyagihugu ku rugo angana gute mwayakoresheje ibyo byose urumva imbaraga ahabwa uno munsi igifungurwa biduga ku munsi ku munsi none umwarimu amafaranga yiwe aguma hahandi uraze amafaranga ahembwa uraze ibiciro ku isoko ukuntu bimeze uraze ibikoresho ategereza gukoresha uraze ukuntu yaje kwigisha ari kure kwimuruza n'ibindi biguma bizimba ahubwo yari kwihutira kuraba ko ubuzima bw'abo bakozi bw'abo banyagihugu bumeze neza yari kwihutira kuraba ibijyanye n'amasendika barimo kuko ayo masendika nayo baharanira agateka kabo rero tugasaba umukuru w'igihugu ko iyo ngingo yari akwiye guhagarika byihuta haraba ikindi kintu yokora giteza imbere igihugu giteza imbere abo barimo aho kubasubiza inyuma mu ntumbero yo gusubiza inyuma rero y'ugwaruka rw'u Burundi.
Flavia ari mu Rwanda ati Evariste ndayishimiye ibyo bikorwa by'iterabwoba yagiriza amasendika y'abigisha kujyanamo amahera y'abanywanyi ngo nabironderere ahubwo mu bo mu mugambwe wiwe n'inzego z'umutekano.
Natwibeshe cyane kuko yaba ari imigwi y'iterabwoba yaba ari abakora iryo terabwoba twabibonye n'ibyo akora abantu bajijwe umutekano twarabonye ko yimbonera kure twarabonye ko bava muri leta ahubwo ntiyaje bikwiye kwikubita agashi nk'umukuru w'igihugu akamenya abapolisi akabaha inshingano zabo ibikorwa byo bakamenya kubikora neza akabinoza neza hanyuma izo mbonera kure nazo zitera iryo terabwoba kuko twarabonye ninjye nja kwiba abantu ninjye nja kwica abantu rero namenye kubashyira ku murongo abakora ibikorwa byabo bagombye gukora ibindi byo kuvuga ngo abahera y'abanyigisha mu masendika ngo nayo kujya gufasha imibiri y'iterabwoba aribeshya cyane ahubwo narabewe iryo terabwoba abantu barikoresha hamasubiza ibintu ku murongo nka Sebarundi nk'umukuru w'igihugu akunda igihugu cyiwe.
Inoso nawe nyene ari mu Rwanda arerekana ingene ivyo umukuru w'igihugu yavuze bitajanye n'ingorane zisanzwe mu gihugu.
Nibaza ko icyambere ari uko agomba gutera ubwoba amasendika y'abigisha kugira abahebe icyo guhagarika akazi ku bibazo bafitanye na leta arongowe kuvuga ko intererano abarimu batanga ariyo gufasha imigwi y'iterabwoba ku bwanjye icyo mbona kandi dusanzwe tumenyereye muri iyo leta ya CNDD-FDD nuko agomba ikintu cyose cyotuma abarongoye amasendika hamwe n'abarimu batotezwa n'imbonerakure hamwe n'abajeje iperereza kuko yaranabyivugiye ko niyo bahagarika akazi abazobabona bose bazoca babarengerako babaha amakofi tukaba tuzi ko abo baha amategeko yo kuboreza igufa ari imbonerakure izo mbonerakure nazo tukaba tuzi ko zica zikanaboreza igufa zikananyuruza n'abantu. Kuganje rero mbona yokwegera begwa n'ibibazo bakicarira ibibazo bihari aha gushaka kurondera inzira mbi z'ikibi zo gotera uburenganzira bwa muntu zitajyanye n'ibibazo bihari mu gihugu kuko ntaho bishobora kumushikana mbona ahubwo aremendanya nk'umukuru w'igihugu atatowe.
Neto ari muri Kenya nawe yerekana amakenga ku kiriko kiratuma umukuru w'igihugu ashira ingufu mu gushaka gutohoza ku mafaranga y'abigisha mu gihe igihugu kizingamitswe n'izindi ngorane zikomeye harimwo ibiturire n'ubukene.
Ibyo mbona yuko hari nk'inamico y'ubutegetsi mbwe ko agenzura iby'amasendika adashinga umugwi w'abanyamabitunga rya leta mbe wacika ayo masendika ntiyakora ayo masendika yobaje muri iki kiringo atwaye abandi baperezida bose batwaye k'uwo mugwi utigeze ushingwa ngo ugenzure ibikorwa byawe ahubwo gusa nibo abarundi baguma basemerera buri kanya yuko umugambi wa CNDD-FDD uje gutembagaza ibyari bihari none ko avuga ayo masendika atavuga ayo makoperative yirirwa arashingwa mu gihugu y'umugambi apfamo ayo makoperative yasangwe ko atamugura ashingwa ugenzure ibyayo mahera iyo bayajyana uno munsi simbonera kurenzirirwa muri Congo n'abareka guhuma amaso amakungu. Ingorane ziri ku masendika, ingorane ziri ku butegetsi. Ayo masendika turaze bashikiranganje b'indero bagiye barakurakuranwa. Uno munsi niho ageze ko bakurikirana ibyo masendika. Ingorane igihugu cy'u Burundi. Ngiki igihugu cy'u Burundi cyane cyinjiye mu kibanza cya kane umukundi biturira. Ntacyabashikiriza. Ndababwiye nta mico azigera avuga ko. Ariko urumva ikiri mu gihugu uno munsi ubuzima buraziyenze ku benegihugu amakori ngayo yaduze ibiciro byo kwiyunguruza ahantu umuntu yaragendera amahera 5,000 uno munsi umuntu yiyunguruza akaritike 5,500. nanega ya matiko tunapatu kacha jewi chumbona nyamukuru narike kuwa yivanga mwabita murama na virabi shamaso ejo bagi hama wabugati tukie guha galika akazi ijambo ya shikiriji warundi wose wanajumbisi atakijo kuwa tela itera po mbele kupana kera ni wami wangalika uguzi hama wakaja mwabigani lama kikatwari gunyishu mga wuna mwase aikiwazo kimuanza nisha masendi atarawa tende ugo indero yifashi gute mbe bije twasize ze mwanda ilakuyi abana viga gute icho nagishira mu mutwe cyangwa avuga ko amashuri kenyibi twobikemura gute ariko ngo ari karasimba hadasimbika mu masendika ngo yo mahera ngo muyacana mu migwi itera twoba Abarundi nibo bawuciye ati utora nabo ugatwagwa nabi ntibabeshe
ukuba ku isi biragoye nuguhangana n'abakuru ibyabyabo birayishirwa na ngingo nimeye nibatsinda mbere nawo yo kwica umuntu icyo wumva ngo yambitse izera anyurujitunga rya leta nafungwe ngo baracyasohoza umukene nyarucari izigitoki kukwa shoche oye kwa mabo kimukongo
ikiganiro ndafite ijambo cyo kuri wa gatatu itariki zibiri ukwezi kwa kabiri aha niho kigarukiye twashimikiye ku majambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse kuvuga aho yagirije amasendika y'abigisha ko baterera mu bikorwa by'iterabwoba bakoresheje intererano z'abigisha ugaruka gwerekanye ko ayo majambo atabereye rutako rusaba Evariste Ndayishimiye gutorera inyishu ingorane ziri mu gisata c'indero no kugwanya abirigwa barasahura leta n'abahungabanya umutekano wabo bari bajejwe gukingira mwari kumwe na Benyak Serakana yari kabashikiriza iki kiganiro mwakoze mwese mwari muduteze amatwi naho kurindi sango
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.